imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu biganiro byo kuri nosaha. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio nshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro byacu.
Turabishima cyane bose kuko hakurikijwe amategeko, kandi na cyane cyane yuko byanzu benshi bagumye bavuga ko amajambo menshi mugabo bibonetse yuko nk'uko n'izindi dosiye zisanzwe zihari ko ari inkozi z'ikibi, ari abagizi ba nabi.
Uyo ni Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, avuga ko ashimishijwe n'ingingo yafashwe na sentare yo gupfunga abantu bagiriwe icaha co gusambura ihoteli ya muganga Dr. Jean Minani. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abashingamateka n'abakenguza amateka mu Burundi basaba leta y'u Burundi kubijyanye na raporo iheruka gusohoka ku Burundi. Ni mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Abashinga mateka n'abakenguza amateka mu gihugu cy'u Burundi basaba leta y'u Burundi kwitwarira abahinga bakoze amatohoza kubijanye n'agateka ka muntu ku Burundi. Bamwe muri bo batera ivyatsi cegeranyo giheruka gusohogwa n'umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi, mu gihe hari abandi bo bavuga ko hari ibiri muri ico cegeranyo vyibonekeza mu gihugu. Babishikirije mu gihe bari batumiwe abashinkiranganji batatu kugira bagire ico bashikirije kuri ico cegeranyo. Ni mugenzi wacu Raymond Zimana aduha ibindi kuri inkuru.
Mugihe mwabitwemerera abenegihugu bakabitegera neza, abantu by'ukuri ari abo gutegurira urubanza. Tuzofuma twitwara ku Mana, nitwabura urwanda.
Umushikiranganji w'intwara mu gihugu hagati Pascal Barandagiye ni umwe mu bashikiranganji batatu bari batumiwe mu nama nshingamateka. Hari yakoraniye abakenguza amateka n'abashingamateka ku bijanye n'icegeranyo c'abahinga bakora amatohoza ku bijanye n'agateka ka muntu mu Burundi. Benshi muri abo baserukira abanyagihugu bemeza ko icyo cegeranyo gihengamye kandi kirimo ibinyoma. Aba uko ari babiri, umukenguza amateka n'interetse n'umushinga amateka George Shimirimana, berekana ko ibyo vyegeranyo bigamije gutembagaza inzego z'igihugu.
Tuna ko iki ni kigwanisho cha nyuma b'abakoroni basigaranye, kuko baragerageje ibyo bashoboye byose imbere y'imyaka ya 60 na kanga cyaranse. Uno munsi rero bageze ku kigwanisho c'agateka kazi na muntu, kuko ibyo kwita ku deta byaranse, ibyo gutoteza abenegihugu babwira ngo guhunga ikivunga byaranse. Uno munsi avuga agateka kazi na muntu.
Nibaba bakunda abarundi nibafashe barya abantu bagorewe mu makambi bagomba gutaha bitahukira amahoro. Nibaba bazi gutanga ivyegeranyo, nibatanga icegeranyo c'ingene hariho amashami amwamwe ya ONU ngaha mu Burundi yafashwe afise ibigwanisho, imiduga yabo ifise ibigwanisho bice gutera Burundi.
Naho benshi batera ivyazi ico cegeranyo, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka we abona ko kutihanganiranira mu vya politike bituma ijisho y'igihugu itosekara. Agatonu Gwasa atanga karorero ko muri komine Kirembi ntara ya Ngozi.
Bariko baratanga raporo muri nkamwe nizi ni twebwe twese abarundi biraba ishusho y'u Burundi ibitosekaye. Ujyo ni bibazo ryo ko ari ibibazo bimwe bimwe bikwiriye guhagurukirwa. Ikibazo cyo kutihanganiranira ku bantu badasangiye ibyiyumviro bya politiki. Twaraciye imidugudu zingahe hari Ngozi muri komine Kiremba ku mutumba witwa Gitaro, abantu barashambiranye kubera badahuje ibyiyumviro, bamwe no gutemwa baratemwa mugabo bibakamizwe n'ingoma. Mundwi heze n'ubundi byarasubiriye, abagiye gutera abandi n'ubu baritegembya.
Fabiano Matija Nino, umushinga amateka yatowe mu ntara y'Ububanza we yasavye ko abo bahinga bohabwa uruhusha rwo gushika mu gihugu bakavuga ibyo biboneye, kuko hari biri muri ico cegeranyo bishikira Barundi.
Turavuga yuko byose ari ukwangura. Oya, mu Burundi n'ukuri niwe bantu bacazimira. Icahindutse gusa ntitubona ibiziga. Muvyibuke Fapasi nibugira naharabuze umuntu ntawuzi abamutwaye. Uko mwugara niko bizogora. Nyakwa mushikiranganji w'intu hagati mu gihugu, urazi neza yuko muri komine Gihanga haheze iminsi 32 hari kuvre ata ucaruka kuva sambiri bakubitwa bacibande ivyo si bintu biteye isoni hanyuma nyako mushikiranganje ubutungane arazi ko hari abantu batsinze imanza bejijwe barenga majana majana mu mpimba base kurekugwa nakukire
abashikiranganje bamiriye kure ivyo mushinga amateka Fabiano bancijwa nino yashikirije mbere bemeje ko bagiye kumusaba ivyemezo kugira abagire ico bakoze nayo kubijanye no kureka abo bahinga bari muri uyu mugwi w'amatohoza gushika mu gihugu cy'u Burundi bavuze ko bidashoboka. Emero Rantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko bazosaba nuko kiringo tuye mu gwikirangira.
Murabona ko bavuga ko babaje bo hanze leta y'u Burundi n'ivyo yarabankiye bo kwitwaza ko yabanki ariko irakabona ibanki. Murabona ko atacyo bari bafite bada gutohoza mu Burundi. Kubijanye nibi vya commission twebwe nk'abarundi ivyo vyukongera kiringo vyo ibikenewe. Ariko rero bazoguma bayihadikiririza ngo nize ngo nize ngo nize kandi ntituzoyemera.
Kiretse umushikiranganje w'ubutungane n'intwaro mu gihugu hagati wundi umushikiranganje yari yatumiwe n'abatowe n'abanyagihugu n'ubujejwe agatega ka muntu Martin Zabandi akaba ari mu mazoserukira Uburundi Geneve mu nami jejwe agatega kazi na muntu kwise icegeranyo c'abahinga cashizwe habona akaba ari kinanga marara abo bahinga bakaba biteguye gushikiriza icegeranyo nabanduka kuwa 17 ukwezi kw'icyenda 2018 abashinga mateka n'abakenguza mateka bakaba barangije ibikorwa bashize umukono ku rupapuro rusaba leta y'u Burundi kwitwarira mu butungane abahinga bakoze icyo cegeranyo. Ibujumbura Remo Zimana ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Remo kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo yaraye iciriye igihano cyo gufungwa imyaka 3-4 abantu babiri bagirizwa kubomora ihoteli ya muganga Yohani Minani ari mu buhungiro. Buramatari w'iyo ntara ya Kirundo harashima ibyaraye bikozwe n'ubutungane. Mu gihe Minani atari amaze kwagirizwa kwagiriza bamwe mu bahagariye inzego za leta mu Kirundo, buramatari yavuga ko byaraye bigaragaye ko ihoteli isambugwa n'abagizi ba nabi barondera kwiba kuko atawuhacunze. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze arabitubwira.
Abaraye bagiriwe n'icyaha cyo kubomora ihoteli iri mu gisagara cya Kirundo yegukira umunyepolitike yahunze muganga Yohani Minani ni Mushengezi Fabiano na Ndayisenga Masudi. Abo bagabo babiri bafashwe ku itariki 3 z'uku kwezi kw'icyenda. Umushikiriza manza yabagirije ko bafatanwe itonga ry'ibikoresho by'amafera beto basambuye kuri iyo nyubako bagiye kubigurisha. Inyuma y'ukumvirizwa mu ntaya y'icese kandi y'ikibiriraho kuri uyu wa mbere ku mugoroba, urubanza rwaciye rujya mu mwiherero w'ikibiriraho. Urwaciwe rwaciye rumenyeshwa inyuma y'akanya gato. Mushengezi Fabiano yahanishijwe gufungwa imyaka 4, Ndayisenga Masudi ahanishwa gufungwa imyaka 3. Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, yarakurikiraniye hafi ivy'iyo dosi, avuga ko ashimishwa n'ivyo ubutungane bwaraye bukoze.
Turabishima cyane rwose kuko hakurikijwe amategeko, kandi na cyane cyane yuko yanzu benshi bagumye bavuga ko amajambo menshi, mugabo bibonetse yuko nk'uko n'izindi dosiye zisanzwe zihari ko ari inkozi z'ikibi, ari abagizi ba nabi. Si dosiye ya mbere, hariho n'abandi bamaze gufatwa n'ubu bafungiwe Ngozi. Hariho amadosiye y'abantu bashika 10 nabo nyene bafatanye itonga benshi muri bo, abandi nabo byagiye bamenyekana ko bagiye baragura ibikoresho by'ibyo hajya kwa muganga Yohani Minani. Byumvikana yuko rero by'ukuri inyubako iri kabomorwa n'abasuma kubera nyeneyo atashoboye kwicungisha abantu cyane kubera ubugizi bwa nabi n'ubusuma nyene bw'abenegihugu bamwe bamwe bataye umurongo nk'uko n'ubundi bugizi bwa nabi n'ubundi busuma bugirwa hirya no hino. Gusa ijyanjyana yashobora kukivugwa kubera nyeneyo ngira ngo ari umunyapolitiki.
Isambugwa z'inyubakwa y'ihoteli Top Hill Hotel y'umunyepolitike ari mu buhungiro kuva mu mwaka w'2015 ariwe muganga Yohani Minani ryatanguye kumenyekana cyane mu mwaka uheze. Icyo gihe amasanamu yerekana uko iyo hoteli yasambuwe yafashwe n'umuntu ataramenyekana yarakwiragijwe ku isi biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Uno munsi ubutungane buriko burahana abafatanwa itonga givyo bivye muri iyo nyubakwa, mu gihe muganga Yohani Minani we amaze kwagiriza bamwe mu bahagarariye inzego za leta ko babigizemo uruhara. Buramatari w'intara ya Kirundo ati nta nyungu leta canke abajeje intwaro bogira kubera iyo nzu isambuwe.
Baza ko nawe ashobora kuraba kumbe kugira ngo inzu yiwe ni have iguma yononwa ni inkozi z'ikibi cyangwa n'abasuma bayisahura yose mwabihera ko nawe yoraba abantu yizeye yocungisha inzu yiwe hanyuma akabitumenyesha hanyuma tukamenya yuko ari abantu bayicunze gucyo ngira ngo zotuma ibimaze kononekara bikaguma ari ibyo mugabo aho bigeze bigahagarara kuko ntivyumvikana inyubako nk'irya yari mu ntara nyabatakata atanyungu umuntu wacanye leta dushobora kuronka yuko ariko isambutse nibaza yuko yabaje cyo twa duhanura duteye nakamo na bene gihugu kugira ngo bareke ubugizi bwa nabi bareke ubusuma baje mu mashyira hamwe yo gukora.
Tubibutse ko ihoteli ya muganga Yohani Minani yugawe n'ubutungane imyaka ibiri yose kuva mu mwaka w'2015 yahowe ko yabitse abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bateye ku bunwero bwari mu gisagara cya Kirundo bwitwa New Top 10 kuva icyo gihe ikaba itasubiye gukora igihano yahawe kikaba cyagiye kurangira imaze kugaragara ko yasambutse. Ni mu gihe bamwe mu bakozi bayo bari mu bafungiwe mu ibohero rya Ngozi aho bagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu hari nyuma y'igitero cyagizwe ku bunywero bw'akabare New Top 10 ku itariki 21 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015 mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, tubandanye makuru mu Rwanda. Sentare y'ubucuruzi mu Rwanda kuri uyu wa kabiri yumvise urubanza ikigo cy'igihugu cy'amakori kiregamwo abanyamigabane bishyira hamwe igitabi rya nyakwigendera Sena Paul Rwigara. Icyo kigo kirabarega kugira uruhara mu nyifato mbi yishyira hamwe ryabo ngo byatumye ritariha amakori angana n'imiliyaridi hafi zitandatu z'amafaranga y'amanyarwanda. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa arabidushikiriza.
Iburanisha rya none mu rubanza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kiregamo abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwanya kwigendera Sena Paul Rwigara PTC kugira uruhare mu micungire mibi y'umutungo warwo ryihariye inzitizi yatanzwe na Maître Janvier Rwagatare wunganira abanyamigabane ba Premier Tobacco Company. Uyu watangiranye ijambo asobanura iby'iyo nzitizi yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi ruri i Kigali mu Rwanda ko uruganda rw'itabi PTC rwifuza kugoboka ku bushake abaregwa. Aravuga ko abanyamigabane b'uruganda baregwa kuryozwa umusoro kandi uruganda PTC rufite inyungu zigaragara muri urwo rubanza mu buryo butaziguye. Ku ruhande rw'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority barimo Maître Clément Gatera bavuze ko basanga nta nyungu zabangamirwa igihe urubanza rwaburanishwa PTC idahari. Bavuze ko basanga uruganda rwitabirwanya kwigendera Sena Paul Rwigara ntaho ruhurira n'abanyamigabane barwo. Bamwe mu banyamigabane baregwa nk'uko basomwe mu cyumba cy'urukiko humvikanamo ku isonga Derine Mukangemanyi Rwigara, umugore wa nyakwigendera Sena Paul Rwigara, Anne w'amahoro Rwigara, mukobwa wa Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bwo kwa Rwigara Suras Company Limited n'abandi. Rwanda Revenue Authority ikavuga ko hari urundi rubanza umuryango wa Rwigara wayirezemo kuko ngo yawugeretseho imisoro ifatiye ku ruganda PTC. Ikavuga ko kuba izo manza zitarigeze zihuzwa bivuze ko inyungu z'abanyamigabane n'iz'uruganda ubwazo zitandukanye. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirarega abanyamigabane ba PTC kugira uruhare mu micungire mibi bigatuma ikigo kitishyura imisoro gikurikiranyweho, kigasaba ko urukiko rwazagaragaza uruhare bakaryozwa iyo misoro bafatanije n'uruganda rw'itabi. Ukurikije uko Rwanda Revenue Authority isobanurira garagaza ko nibaramuka bishyuye PTC itazongera kugira indi misoro yishyuzwa, abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bagashimangira ko imisoro yagaragajwe ko igomba kwishyurwa nta yindi mishyi ziyongeraho. Byateye umucamanza kubaza impande zombi ahereye ku banyamategeko bunganira Rwanda Revenue Authority abaza icyo byabangamiraho ikigo bunganira igihe uruganda rw'itabi PTC rwaramuka rugobotse ku bushake rukagaragara mu rubanza ruregwamo abanyamigabane barwo. Abanyamategeko ba Rwanda Revenue Authority bongiye kuvuga kugoboka mu rubanza yabikora igihe bigaragara ko afitemo inyungu mu buryo butaziguye. Kuri bo barasanga uruganda PTC kugaragara muri uru rubanza rwaba rusa naho ruje kunganira abanyamigabane barwo bakavuga ko kuzamo kwa PTC bishobora kuba intandaro yo gutinza urubanza cyangwa si by'abayihagarariye bavuga bikayobya urukiko. Ku ruhande rwa Metre rwa Gateri wunganira abanyamigabane b'uruganda rwabo kwa Rwigarawe, agasaba ko urukiko rutafata icyemezo ku ruhare rw'imicungire mibi y'uruganda iregwa abanyamigabane barwo rudahari. Arasanga gufata umwanzuro haburamo PTC byaba ari kwicira urubanza idahari. Aravuga ko yaba PTC n'abanyamigabane bazaryorezwa hamwe imisoro bagatandukanira gusa ku ruhare baregwa mu micungire mibi. Umucamanza yanzuye ko agiye kwiherera kumva ibivugwa n'impande zomba akazatanga umwanzuro nyuma. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyishyuza bo kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga kivuga ko batishyuye mu bihe bitandukanye. Mu minsi ishize mu bihe bitandukanye nibwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyafashe umwanzuro wo guteza mu cyamunara imashini n'itabi by'uruganda rwa Rwigara kandi havuye masaga gato miliyari 2 z'amafaranga. Birashoboka ko hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara. Imisoro y'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara uregwa na leta y'u Rwanda yose urayihakanuka avuga ko ishingiye ku nyungu za politiki. Uwari umunyemari ukomeye Sinaporo Rwigara ashyirwa mu b'imbere mu bafashije inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu kuva mu myaka za 1994 yapfuye mu ntangiro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango utarya umunwa mu kuvuga ko ari leta yamwivuganye. Kugeza ubu kandi PTC uruganda rwa Rwigara rwakoraga itabi rumaze umwaka rudakora rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Kuva mu mpera za 2014 umwari Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Sinaporo Rwigara washakaga guhatana na Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2017 ari mu buroko. Arareganwa na nyina Adeline Mukangemanyi Rwigara ku byaha byo guteza imvururu muri rubanda. N'ibyaha bahakana byivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki hatagize igihinduka. Ku itariki ya 25 ku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yazafata umwanzuro wo kuburanisha abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, uruganda ruhagarariwe cyangwa rudahagarariwe. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Erike kuri iyo nkuru. Abategetsi b'ibihugu bya Afrika birenga 30 barahuye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu nama yamaze iminsi ibiri yabereye mu Bushinwa imbere mu ndwi iheze ku itariki 3 n'itariki 4 z'uku kwezi kw'icyenda. Muri iyo nama Perezida Xi Jinping yemeye gushira imitahe mishasha y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari mu karere ka Afrika mu kiringo cy'imyaka 3 yimirije. Iyo mitahe yiyongeye ku yindi mitahe y'agaciro k'imiliyaridi 60 z'amadolari Ubushinwa bwari bwemereye akarere ka Afrika mu mwaka w'2015. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya na Professeur Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri Kaminuza y'Uburundi na Frederic Bamvuginyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi. Ukungene bakiriye inama iyo mundwi irangiye hagati y'abategetsi ba Afrika na Xi Jinping. Dutangure twumviriza Professeur Gilbert Niyongabo.
Murakoze ku byo kuri geneza yuko n'umuryango mushaka ku Banyafrika kubera murazi yuko cyane cyane imyaka ibihugu byo muri Afrika bikeneye amazi ko birasaba imibane cyangwa ugasanga yakinye itahe kugira ngo biteze imbere cyane cyane n'umunara w'imigambi yabo. Murazi ko mu myaka yaheze ibihugu byo muri Afurika n'ibindi bihugu byari mu nzira y'amajyambere ingorane y'itahe imyaka 80 yoza yuko ari igihe cyiza kugira ngo ibihugu byo muri Afurika bimaze gutera imbere cyane cyane mu byerekeye ubwenge yuko bumenya ubu yuko imitahe ikenewe yuko irakenewe kandi nibaza ko ari umuryango mwiza umuntu yoshima.
Yego mweho Frederic bamvuga inyumvira mwakiryo koraniro gute
mu bisanzwe muri mwe ni bibihe ni ukumenya ingene uraba ibintu ugategera ikiriko kiraba mu isi kugira ngo umenye neza aho nawe uhagarara. Mu bisanzwe rero iyo nama yabaye itariki 3 z'ukwezi ni inama idasanzwe yabereye mu Bushinwa kandi bamaze kumvikana ko izohori yo kw'imyaka 3 itashe bahura biba mu Bushinwa canke mu gihugu kimwe cyo muri Afurika. Iyo nama rero bita FOSAC cyangwa FOCAC ni inama mu bisanzwe Ubushinwa bufisemo inyungu zidasanzwe na cyane cyane uravye Afurika kandi eka bagomba no kwerekana abanyaburaya ko aribo barimo baratera imbere bafite icyo baha cyane Afurika gusumba abanyaburaya. Abanyafurika nabo bakavuga bati ni umwanya tubona ko natwe twoshikiriza imigambi yacu hanyuma tukara amahera yo kuteza imbere Afrika ngene twayaronka tutiriwe turagoka tutiriwe turabwa inabiriya ati turabahambwe mungire kabaga ati turabaha kandi ntacyo tubasaba ariko turaza kubigarukako niko bivugwa ariko burya hanini siko bimera
yego muri iyo nama president Xi Jinping yemeye gushimira itahe mishasha y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari mu karere ka Afrika ngo cy'imyaka 3 yimirije yongeye ku yindi miliyaridi 60 y'amadolari ubushinwa bwa bwemereye akarere ka Afrika mu mwaka w'2015 professor Jibe Niyongabo amafaranga mubona amafaranga ahagije yo guteza imbere nk'ibikorwa bifasha mu iterambere muri Afrika
nakoze cyo kibazo kubyo kuri amafaranga ni meza mugabo ntakwiye kubera muna afi iterambere ry'ibihugu bya Afrika muri imyaka ibihugu bisanzwe bikeneye imitahe myinshi uravye mu byambi iterambere basanzwe bafite uravye ko bihugu byinshi uravye mu migambi yabo y'iterambere cyangwa mu bicyo umuntu uvuga nk'umu tabu byabo kenshi ibihugu byo muri Afrika byarashyize imbere gutera imbere bagashyira imigambi hafi 10 anifite 15 nibe kandi ibihugu by'ishyirahamwe y'ibihugu bya Afurika ibindi byasabye ku bihugu byo muri Afurika bonyine ubwiye umugambi hafi umwe w'iterambere zoshika mu mwaka w'2033 bivuga ko ari imyaka basanzwe babona imyaka myinshi uravye rero ku gihugu cyose uzosanga naho umuntu yovuga nk'igihugu cy'u Burundi uzosanga gikeneye hafi miliyaridi 1 cyangwa 2 z'amadolari murafashe nk'u Burundi ubwiye muri Congo ugasanga bafite bakeneye imiliyaridi hafi 5-10 rero ibihugu bya Afurika bishyirwa 50 umuntu aravye ikeneye amahera menshi arengayo nicyo gituma nibaza yuko bakwiye kurondera imitahe ahantu henshi hadasa kugira ngo bagwize nuvuga ati isoko y'amahera cyangwa isoko y'imitahe mu bazi ko mu myaka yahera wasanga ibihugu byo muri Afurika bigenda gusaba ingurane by'i Buraya bari basanga bafite imigenderanire ibihugu byo muri Aziya n'ibyo muri Amerika Latine bagenda gusaba ivande ibihugu byo muri gihugu cya Amerika cyangwa 80 biratera ingorane icyo bise kwizo na deti hanyuma mu nyuma bagira ijya migambi bise ajeste bastrukturere nuva yuko wasanga ibihugu byose bigafite ibihugu bya Afurika wasanga biko biregeranya bakavuga ati nibirukana abakozi bicaye mu gare amashyirahamwe ya leta ibyo ni ibintu byateye nuvuga nti intama mu bihugu byo muri Afurika nicyo bituma rero ko muri iyi myaka ari igihugu gishyashya cy'uko bagenda akarondera amahera hasi kandi nibaza yuko uravye ku isi igihugu gisanzwe gifite imitahe myinshi mbere usanga kigurana na Amerika kumara ko ubushinwa busanzwe bugurana na Amerika nicyo gituma nibaza yuko nta ntababyi na gatoyi hari yuko ibihugu byo muri Afurika byogenda bigagurana igihugu cy'Ubushinwa ariko nicyo nakubwira ko ndiko ndaheza ni uko bogerageza bakaraba yuko ingorane zigeze gutera ingorane y'amadeni togaruka cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika namba bya zihari nuko wasanga bonona basesagura murafashe nk'akarorero urasanga ku bufashe nk'igihugu cya Cote d'Ivoire ugasanga ingurane cyangwa amahera bakoresheje ugasanga barubatse nk'isengero nk'ujya yubatse muri Cote d'Ivoire ya Brazil Saint Pierre
ya Moscou
ni Rugi Roma murasanga ugasanga hari ibintu byinshi by'ibishushanyo bubaka bitagira akamaro nibaza yuko rero ko iyo myaka twayirenganye ariko si umuntu yoshimikira ko cyane cyane nuko ibihugu bya Afurika biko atera imbere ni igihugu cyose cyo kiratera imbere usanga gifite ingorane z'imitahe kandi zize kugenda kuronda imitahe ahiri ibihugu bihari bikorera bafite imitahe mu bihugu byo muri Bushinwa bashobora kuba n'Ubuhindi kandi n'ibindi bwabo ku isi bibaze ko imitahe Bushinwa ari icya mbere.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite Bizimana uratwumva?
Yego turabumva.
Yego irindi zina n'ahuri?
Bizima mitahe nk'abandi b'Ubutumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Narise ikibazo.
Yego mubaze.
Cyuko kuntu ibihugu byo muri Afurika bishaka kudakwaka ingurane mu Bushinwa twashaka kubaza ko ata kibazo bishobora guteza niba ata kibazo sinzi uko bizogenda.
Yego murakoze. Mu mwishyure Jive.
Yego nibaza yuko ingorane ntazihari nko bisanzwe ko murazi ko ibihugu byo muri Afurika n'Uburundi burimo ibihugu bisanzwe birondera imitahe hanze cyane cyane ku byerekeye imigambi gutera imbere nta ngorane zihari cyane cyane ko Ubushinwa bwavuze yuko butazokwisuka mu bihugu za politiki ariko cyane cyane icyo umuntu yoraba n'icy'amahera by'ukuri azokora mu gihugu aha niho umuntu yokwita yuko umuntu azogerageza nibaza yuko karaba cyane cyane umuntu abikora byigwa ko bigenda nuko araba mbega ayo mahera ibihugu bya Afurika biriko biraronka ese bizokoresha nka kumwe byakoresha amahera ya kera ahawa na mune umonde wa gabida kabula yuko ayako ndi waze yuko yuko vya mwafrika ula kai sikawe ingola nizagi ya gira chio kila kono na mahera mwrakoze
mwrakoze ubushinwa ubu umuntu yitegereje igihagararo cyado kirengeye muri Afrika kirarengeye akarere k'Iburaya kirarengeye na Amerika tukaba tuzi ko ubushinwa ari igihugu kiriko gitera imbere no muvuduko mwinshi kikaba gikeneye amatungo yo mu butaka kubera kije muri Afrika abanyafrika ndibaza ko batabona ko ariko ubushinwa bukunda Afrika bufise inyungu buri ko burarondera ayo matungo ari munsi butaka na cyane cyane muri iki gihe buri mu ntambara y'ubudandaji na leta zunze ubumwe za Amerika Frederic mvuga inyumvira urabye ibyo bintu bya geopolitique turazi ko ubushinwa na Amerika bari byo bihugu by'ibihangange ku isi bikomeye cyane mu butunzi biriko bigahiganirwa kugira igihagararo ku isi ubushinwa bwo ba arico kiriko kiratuma bwiyegereza cyane Afrika na cyane cyane muri imizi
ico abatwumva bo tegera nuko Afrika numuce w'isi utunze urimo butunzi bwinshi abanyaburaya barondera Amerika barondera kandi nabo muri Aziya cyane cyane abashinwa barondera ubushinwa rero burakeneye mu guteza imbere amahinguriro yabwo ubwo butaka ubwo butunzi dufise muri Afrika iyo ni inyungu ya mbere ikomeye badushakako icya kabiri nuko barakeneye amasoko uyu munsi twebwe turi isoko ridasanzwe kuko hariho amahinguriro menshi mato mato amaze y'abashinwa amaze kuza muri Afrika kandi ugasanga ayo mahinguriro abayakoramwo s'abantu banyafrika n'abashinwa umenye ko abashinwa ari cya kane cy'abantu bagize isi ku buryo rero bakwiragiye mu isi kandi bagira ubuzi kugira ngo abantu babo baronye ibyo bakora iyo ni inyungu igira kabiri inyungu igira gatatu nuko mu by'ukuri Afrika ubushinwa burayahahanwa n'abanyamerika n'abanyaburaya ku buryo abashinwa cyavuga batireka tugerageze tureshe abanyafrika bumve ko by'ukuri tuturuta abanyaburaya badukurikire batwumve ati kubera iki kubera ko bavuga bati abanyaburaya babaha amahera makeya akubera ko amahera y'abanyaburaya akurikiranwa n'irya ya banki y'isi ikurikirana amafaranga yagiye mu gihugu kanaka kandi isubizwa ryayo rikanagorana rero ikindi ni uko ayo mahera acavuga bati nta nyungu ni nazo zobasaba bagacara baha ndetse n'ayagusha kugira ngo babareshe ikindi ni uko ayo mahera babaha abanyaburaya babagira bati camugirageza mukurikize politike y'ugusonera agateka kazi na muntu ariko mu Bushinwa ntabyo nabo bagira kandi bo bari habavuga bati namwe hacyo tubagoza urasanga rero biraresha abanyafrika ahanini novuga nti inyungu nize ariko ari inyungu rero ikibazo kijyanye n'umutekano kitavugwa ariko rabye hariya mu bumanuko bw'Ubushinwa hariya muri za Malezi karaba hariya muri za Vietnam za Philippines hariyo amato n'ibintu bivuye iwacu bica barakeneye kwa umutekano mu mutekano nawo kabukunda guhungabanywa nuko ibyo bihugu biri iyo harimo na Korea y'Epfo ari bihugu bifitanye imigenderanire na Amerika rero nije nibyo bitera ahanini imashamirano n'imishamirano hagati ya Amerika n'Ubushinwa kugira ngo babarekere ibintu byabo bize biraduga byoroshye ni kimwe hose na Taiwan Taiwan urabona ko ni igihugu cyitwa ko ciyompoye ku Bushinwa abashinwa bakavuga bati ntidushobora kwemera ko kiguma kigenza uko gishaka reka tugifate tumere nk'abakinigira mu menshi maze nigisubire kuza kiragira imigenderanire cyari gifise na Amerika nicyo gituma abasoda benshi ari abasoda benshi ari amato menshi arengera hafi mu 60 agenda gukora icyo gikorwa urumva rero Ubushinwa burafise ibibazo bidasanzwe kandi babwirizwa gutorera umuti na cyane cyane mu kurondera ingene baduza bagirandira imigenderanire n'Afrika Afrika rero iyo nama yarayibaye nakubaye ko atari inama ya mbere izogumiba rimwibera mu Bushinwa handi izobera mu gihugu cy'umuco muri Afrika kugira ngo barashe ingene boresha Afrika ibabere ikigega kigira kabiri kiza kirabaha ibyo bukenera
aho rero ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri nusaha muri studio 5 y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye